Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ubu ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi ni munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, nivyo tugiye kuganira mugume ku maradio yanyu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye, Radio Ijwi rya Amerika uno munsi ni ikiganiro muri sanga mugiye kumva ku bijanye n'impunzi. Uno munsi ni munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi. Tugiye kuganira na bamwe mu Barundi n'Abanyarwanda bari mu kambi z'impunzi zitandukanye mu karere k'ibiyaga binini. Turaganira n'abari muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo Brazzaville, bishobotse mu Rwanda no mu Buganda. Dushoboye kubaranka ku mirongo ya telefone. Tureka rero tuje mu kiganiro muri sanga. Tuwibutse nimero ya telefone mushobora guhamagara ko ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Ndabisubiramo inimero mushobora guhamagara ko kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyumviro ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 muri mu kiganiro muri isanga.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana tatu na mirongo itanu, kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu, no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba, kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu, kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu, no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Uruhagarara.
Nahumiwe! Mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye n'umunsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, tugiye kuganira na bamwe mu mpunzi bari mu nkambi zitandukanye mu karere k'ibiyaga binini, batubwire uko ibibazo byifashe cyanke uko ubuzima bwifashe aho bari. Reka twumvirize inkuru y'umugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru yaduteguriye mu kwezi guheze. Twumve ibitigiri by'impunzi z'abarundi bari mu karere muri iki gihe.
Icegeranyo c'igisata cawo ni cetawo impunzi ku isi HCR co kwitarike 17 uku kwezi kwa kane cerekana ko impunzi z'abarundi zari zimaze kurenga gato ibihumbi amajana 416. Ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko nivyo vyakiriye impunzi nyinshi zirenga ibihumbi amajana 375. Igihugu ca Tanzania nico ca mbere kirimwe abarundi bahunze hafi ibihumbi amajana 240, hakurikira igihugu cu Rwanda kimaze kwakira abarundi bahunze barenga ibihumbi 85 n'amajana 5, hagakurikira igihugu cu Buganda kirimwe impunzi z'abarundi bababa ibihumbi 45, hamwe n'igihugu cha Kenya kirimwe abarundi bahunze barenga ibihumbi 4 n'amajana 6. Igisata cawo ni HCR kivuga ko izindi mpunzi zisigaye ziri mu bihugu bya Congo Kinshasa, Malawi, Mozambique na Zambia. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubona ko izo mpunzi zabaye umurengera. Honorable Christophe Bazivamo ni cegeya c'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango.
Yumvikana ko ari nyinshi, twumva rero ko bikwiye ko ikibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo. Nta muyobozi n'umwe ntekereza wakwishimira ko abaturage bicwa n'inzara cyangwa se abaturage bahungabana kubera umutekano muke ngo bibavane mu byabo. Ikibazo cyo gihora gikomeye ari ikibazo cy'umutekano, kuko turavuga ngo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye kigomba kwitabwaho kigahabwa n'agaciro gakomeye. Kumva ko hari umuntu wabura amahoro agahungabana bigatuma ava mu bye, ibyo byose tuvuga ko ari ibintu mu by'ukuri bidakwiye kwihanganirwa, ko abantu bagerageza ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'umutekano kibonerwe ibisubizo.
Uwo muryango uhamagarira abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase guhagurukira icyo kibazo, kuko uwo muryango wonyine urimo impunzi z'abarundi barenga ibice 90% by'impunzi zose. Uwo muryango umenyesha ko bituma ikibazo cy'u Burundi kibangamira akarere kose.
Ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko. Tukavuga rero ngo ingamba zishoboka zose aho zaturuka hariho hose, cy'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya East Africa, ko abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo. Cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke mu East Africa iratumarira iki, ese ikibazo cyacu mukitayeho? Ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe ibihugu by'umuryango w'Iburasirazuba. Aha rero tukavuga ngo ni ngombwa ko inzego zose zifatanya, by'umwihariko abakuru b'ibihugu bagomba gushyiramo ingufu kugira ngo igisubizo kiboneke muzi ko hagiye ho nanone umuhuza mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibisubizo ku kibazo cy'u Burundi ikifuzo nuko nyine muri ibyo gahunda yatangiwe haboneke umusaruro utuma amahoro agaruka mu Burundi kuko turavuga ngo igihugu kimwe mu bihugu by'umuryango wa East Africa cyangwa ibihugu bibiri niyo cyaba kimwe gusa iyo gifite ibibazo ni twese tuba dufite ibibazo mu muryango.
Mu ntango zo kwezi guheze ishami ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières ryamenyesheje ko mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania cyane cyane mu ikambi y'Induta abantu bagwaje bari benshi yari ifise amakenga ko rishobora kurengegwa n'ubwinshi bwabo. Ibyo byaremejwe n'umwe mu Barundi bahungiye Induta yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Abarwayi ni benshi ku buryo urashoboye gutonda ubu n'iminsi ibiri utarigera uvugwa mbere bamwe bakaba ariko barizukira kubavuza imiti y'ikirundi canke imiti y'ikizungu bidandariza mu mihana yabo.
Avuga ko vyanatumye n'imfungurwa bahora bahabwa zigabanuka kugera ku gice c'ivyo bari bategekanirijwe.
Kare twahora turonka ibiro bitanu n'amagarama 1920 by'ifu y'ibigori mugabo ubu umuntu umwe ariko araronka ibiro bibiri n'amagarama 180. Amavuta nayo twahora turonka amagarama 280. Mugabo muri kano kanya turiko turaronka umuntu umwe amagarama 140. Ubuyi bwo haheze ukwezi kose ata muntu akiburonka. Ni kubana ubuyi bwaragabanutse kare bahora baronka ibishashe bibiri by'ibiro bitatu by'ubuyi ariko ubu basigaye baronka igishashe kimwe cy'ubuyi mu kwezi. Ni ukuvuga igitigiri uko cyagumye cyiyongera niko bagumye bagabanya ifungurwa kugira ngo dusabikanye na bene wacu b'impunzi bariko barahunga ku bwinshi bavuye i Burundi. Ifungurwa turonka bimara iminsi 14. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7.
Ayo mashirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi asaba igihugu cya Tanzania kugurura iyindi nkambi y'impunzi igira kane kubera Abarundi baguma bahunga. Avuga ko iruhande y'abahunga umutekano muke hiyongeye ko n'abahunga inzara. Cyeklabe ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi z'umurango ku Ijwi rya Amerika. Umviriza Ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye turi kumwe na bamwe mu mpunzi ziri mu nkambi zitandukanye zo mu karere k'ibiyaga binini. Ku murongo turi kumwe na Antoine Misago yahoze ari umwe mu baserukira abandi mu nkambi y'impunzi Inyarugusu muri Tanzania. Yahoze yakora kandi n'umwishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières aho mu Inyarugusu nyene. Ubu ni umwigisha mu ishure ryahoze ryitwa Lycée Ubumwe uburyitwa Power to You, akaba agiye kudusobanurira muri make uko vyifashe Inyarugusu. Mbere yuko tubwire uko vyifashe, Antoine, watubwira muri make uyu munsi mpuzamakungu hari impunzi mwawuhimbaje mute Inyarugusu?
Ego cyane, ndabashimiye kuba mumpaye kano kanya kugira ngo nshobore kubabwira ibyari bigize umunsi mukuru uno munsi. Murandumbe. Mu bisanzwe umunsi mukuru uno munsi nk'uko muhetse kubivuga wari umunsi mukuru ugize wahariye impunzi ku isi. Ni ukuvuga hariho abantu benshi cyane kuko amatribune yashika kuri ane. Ni ukuvuga yarakikuje ikibuga bita D1 mu mpande z'abakongomani kuko ngaha Inyarugusu hari kandi nokwita imwe mugabo izije n'ibisibiri. Hariho igice kibamo abakongomani n'igice kibamo abarundi. Ni ukuvuga uwo munsi mukuru wabereye hamwe abantu bari bahari bashika bibihundi abitanu bitandatu cyo twa difisero umushitsi w'iteka n'isiteka twa difisero uno munsi yari uwaserukiye ni kuvuga mu santeri y'ikomine ya Gasuru akaba yongera agatwara n'ikomine ya Buhige ni kuvuga zitwara ari komine zibiri ni jambo jiwe rero yashimikiye cyane ku bijyanye n'umutekano yavuze yuko mu bijyanye n'umutekano bivanye n'ibyumviro cyangwa n'ibirego byinshi byavuye ku bunzi bw'umushyikira bavuga yuko impunzi zihohoterwa inyuma y'ikambi nk'iyo dusohotse ikambi yashoboye kuvuga yuko agiye kwegera abanyagihugu b'abatanzaniya badusuzumye kugira ngo abasobanurire ukuntu yongere abafashe kubereka ukuntu twashobora kubana bivanye n'ibintu bimaze iminsi bihaca igiye inyuma y'ikambi bica ushobora kugirirayo ingorane arongera aravuga ku bijyanye n'umugambi wa WFP ni kuvuga ibyo cyane kamu ihinga yavuze yuko bivanye n'uko kamu iri uko ikoreye uwundi mugambi wo gutanga amafaranga ingaha mu ikambi hariho abari bavuze ijambo bavuga yuko basaba yuko abantu bose no basaba yuko amafaranga yokongerezwa kuko ku mutwe w'umuntu ku kwezi ni kuvuga mu minsi 28 afata amafaranga angana n'ibihumbi 200 ku mutwe bamwe rero nk'uwaserukiye impunzi yavuze yuko ayo mafaranga ari make cyane naho nyacyo cyatumye atavuga ati none mwebwe mubanza gusaba bongereza ayo mafaranga mu gihe abantu batarakwizwa kuko ikambi y'inyarugusi igizwe n'abantu 125,000 363 muri abo 30,000 nibo bonyine baronka amafaranga none rero yavuga ati ahubwo nimubanze musabe babanze bakwize mwese muronke amafaranga ama mushobore gusaba ko bokongereza amafaranga kuko ibyo birashoboka
yego none muri make icyo kibazo nivyo abantu 130,000 bonyine baronka amafaranga birakwiye ko n'abandi bashikirwa bakaronka ibindi bibazo bashikirije ibindi bibazo mwashoye gushikiriza mufise muri iki gihe ni nk'ibi
ni kuvuga ikibazo nyamukuru gihanze impunzi z'inyarugusu ni ikibazo kigezwe kijyanye n'umutekano ni kuvuga n'ubwigenge kuko umutekano n'ubwigenge birajyana
Antoine iyo uvuze umutekano bisobanure muri make abantu bafise ubwoba bigenda gute iyo uvuze bisobanuka gute iyo uvuze ati hari ikibazo cy'umutekano
ni kuvuga ikibazo cy'umutekano nashatse kuvuga si kuvuga yuko ngaha mu kambi gihohoterwa oya nashatse kuvuga kubera ko ndabifatanije ubwigenge n'umutekano ni kuvuga inyuma y'ikambi iyo umuntu asohotse ikambi nta mutekano ukwiye abafiseyo kuko urashobora ujyamutse ikambi gatoya ukarenga imbibi z'ikambi ufashwe baraguhohotera cyane nicyo gituma mvuga yuko umutekano utifashe neza ibyo nabyo biva ku mvo yuko tuseze turonka indya zidatetse mu isanzu turonka ifu tukaronka ubushaza ni kuvuga ibyo bisaba yuko umuntu arinda kubiteka natwe nta nkwi baduha nta n'ibisiga bya kijyambere dufise ari nacyo waserukiye impunzi yashimikiye ko cyane yuko buduha ayo masiga bakaduha
ni ukuvuga ko ngerageje kubitegera ni ukuvuga ko hari akenshi mukenera gusohoka hanze y'ikambi kugira ngo muronke ibyo mukeneye kugira ngo muteke muronke n'ibyo mufungura
neza cyane benshi bakabiziba kuko bakatemerera kusho bitambi kandi mu buzima bwa misi yo kumunategereza gufungura ndonja ntiwozitekeka mabuye
birumvikana
kuja kurondera inzi
birumvikana. Urakoze cyane Antoine Misago, turaza kugaruka ku bibazo by'inyarugusu n'ubuzima bwo mu nkambi inyarugusu ngaho muri Tanzania. Reka twakire nabandi ku murongo bandi batumire bacu buno munsi tugiye kuganira. Turi kumwe ku murongo na Marie Claire. Marie Claire ni nyiramahoro, ni umunyeshure w'umunyarwanda kazi ari mu gisagara cha Brazzaville, aho hasanzwe hari abandi banyarwanda, izindi mpunzi nyinshi z'abanyarwanda muri ico gisagara, kikaba bari kandi hafi. Marie Claire ari hafi y'inkambi y'impunzi z'abanyarwanda ahitwa Kentele. Marie Claire, uratwumva?
Ndimo kubumva.
Wiriwe neza Marie Claire, urakoze kwitaba kino kiganiro ku ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
Marie Claire, utubwira muri make ubuzima i Brazzaville nk'impunzi z'abanyarwanda bwifashe gute muri iki gihe, imibereho yanyu yifashe gute?
Murakoze. Impunzi z'abanyarwanda ziri hano i Brazzaville ni ziri kintere cyane cyane imibereho, kugira ngo bashobore kubona icyo bashobora kurya nuko bajya gutashya inkuru y'akabezo bacuruza mu baturage mu benegihugu ngo ibi niyo bibabeshejeho mu nkambi y'ikentere.
Abanyarwanda, impunzi z'abanyarwanda ikentere cyangwa mu gisagara i Brazzaville muri rusange mungana nk'abangahe? Ibitigiri bivuga ko muri bangahe?
Impunzi z'abanyarwanda muri Congo Brazzaville izikurakuye muri gihugu hose zigize mu 10,000. Ibike ntabwo mbizi neza kuti mu 10,000.
Ikibazo mwoba mushira imbere nk'impunzi z'abanyarwanda bari i Brazzaville ni nk'ikihe muri iki gihe?
Ikibazo impunzi zose z'abanyarwanda ziri muri Congo zifite ni uko mu mpera z'umwaka turimo tariki 12/12/2017 tariki yacu y'impunzi izarangira, kandi ibisubizo bari baduhaye cyangwa se option bari baduhaye za solution durable ari zari eshatu: gutaha ku bushake, gufata pasiporo kubashaka integration locale, cyangwa se kwandika exemption werekana impamvu ki udashaka gutaha. Impunzi nyinshi rero zafashe iyo exemption ziri kuvuga ziti ntabwo kuva ko igihe cyacu cyo kuba impunzi kirangiye kubera ko ibyo twahunze bikiriho, zose hafi ya zose zafashe exemption. Ariko nyine muzo igihugu cyashoboye kwemerera iyo exemption ni abantu bakeya cyane, urebye imare 10,300 n'abandi gusa bemereye iyo exemption. Ubwo abandi bose basigaye bakaba bahangayitse kuri icyo kibazo kubera ko nyine nta solution igaragara bafite. Ubwo bakaba bahangayikishwa n'iyo date n'iriya tariki 12/12 uyu mwaka.
Urakoze cyane. No kuvuga yuko mu mpera z'uyu mwaka abanyarwanda ico gitigiri uvuze c'ibihumbi 10,000 bafise guhitamwo gutaha mu Rwanda canke gutora passeport canke gusaba kubandanya basaba iyo exemption, ubwo burenganzira bwo kuguma ari impunzi muri ico gihugu muri make.
Uburenganzira bwarasabwe ariko igisubizo byatanzwe nibyo bidashimisha impunzi zose. Ubwo zikaba zifuza ko zafata integration locale ariko zidafite passeport, kubera ko integration locale ni conditionné na passeport y'u Rwanda. Impunzi zikategereza ko ari n'ubundi gutaha bafata passeport, bakaba barabyanze barabyamaganye. Tukaba twarasabye kino gihugu cyaducumbikiye kuzadutuza ariko batatwigize passeport y'u Rwanda. Ubu tukaba dutegereje igisubizo bazaduha, kubera ko ntabwo bari baduhakanira nta n'ubwo bari batwemerera.
Urakoze cyane Marie Claire. Nawe tugusaba ugume ku murongo, kumbure abanyonyi b'ijwi rya Amerika barafise ibibazo n'ivyumviro bashobora gushikiriza kuri mwebwe abanyarwanda muri Brazzaville. Turi kumwe kandi ku murongo na Jean-Claude Nkunzimana, umwe mu Barundi baserukira abandi mu gihugu cha Kenya, i Nairobi. I Nairobi, Jean-Claude, turi kumwe?
Ego, turi kumwe cyane.
Urakomeye?
Ndabara
Ndakwifurize nabandi bagenzi bawe umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, umunsi mukuru mwiza.
Yego namwe murakoze cyane.
Uwo munsi mwawuhimbaje gute i Nairobi?
Umunsi mukuru twawuhimbaje mu kibanza bakiriyemo umwungere mu Ekleziya Katolika igihe yaheruka kugendera ngaha muri Kenya. Niho twagiriye uwo munsi mukuru, ahanini mu majambo yagiye ashyikirizwa bagumye bagaruka ku kibazo kijyanye n'amatora igihugu cya Kenya kimirije, yuko atwebwe impunzi atampunzi yo hava yinjira muri ibyo bintu bijyanye n'amatora y'igihugu twahungiyemo.
Muri rusange ego bandanya
badushyikirije ibikorwa bijyanye na UN, ibikorwa bisanzwe ifasha impunzi. Hari amashirika akorana na UN atandukanye, ni ukuvuga ry'amaorganizasiyo, amashyirahamwe akorana na n'ishyirahamwe HFR yari yagize bari bayateguriye ahantu yerekanira ibintu bitandukanye bafasha impunzi. Bafise n'ubutabo butandukanye, hari amashyirahamwe agerageza kuburanira impunzi, hari amashyirahamwe yafasha impunzi ku gukora ibintu by'imyuga no gukora ubucuruzi buto buto. N'ishyirahamwe rifasha impunzi zifite ikibazo cy'uburwayi, nazo nyine zari ngaho zerekana ibintu zikora, ushoboye ukagenda ukababaza. Hari cyane cyane navuga yuko igisata cya leta kigeze kwakira impunzi, nacyo nyine niho cyari kiri. N'abandi abaserukira ibihugu byabo hano muri Kenya niho bari, n'abandi banyacyubahiro n'ubuserukira ishyirahamwe HFR ngaha muri Kenya.
Muri make i Nairobi muri Kenya muri rusange, ubuzima bw'impunzi bwifashe gute, mubayeho mute?
Ubuzima bw'impunzi ngaha i Nairobi ntabwo bworoshe cyane, kuko n'abenegihugu bo nyine n'abasanzwe batorohewe muri kino gihe, hariho hasanzwe hari ibyo kurya bikena rwose bikaza ku mafaranga menshi cyane. Ariko cyane cyane ingorane impunzi zifite mu kuba zitagira tati y'ubuhunzi n'impunzi z'Abarundi uri kuraraba kuva dushika ngaha, ahanini hariho abasanzwe bamaze hasi imyaka, uramara imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine utarashobora kuronka sitati y'impunzi. Rero icyo ni ikibazo gihambaye cyane ku mpunzi kiba mu gisagara, kuko mu mategeko agenga impunzi ngaha muri Kenya avuga yuko impunzi iba mu gisagara ariyo yimenya ku bintu bijyanye no kubaho. Rero iyo impunzi ariyo yimenya mu bintu bijyanye no kubaho mu gisagara, bikabisabwa yuko iyo mpunzi ifite ibiyiranga kugira ngo ishobore kuronka akazi. Murumva rero ko ari ubuzima butoroshye mu gihe impunzi itagira ikiyiranga, kuko hariho icyo bitwita randevu uba wahawe yo gukora ujya kujya kubazwa kugira wumvirizwe ubone kuronka ibyo bikuranga. Izo randevu baziha imyaka myinshi cyane, ugasanga ufite randevu yo mu myaka ibiri, mu myaka itatu. Izo nizo ngorane nyamukuru dufise. Izindi ngorane
ego ibibazo ndumva bitari
iyindi ngorane nayo nyine ni uko itegeko rigenga impunzi ryahoraho ryavuyeho, kandi ibyarisubiriye naryo gushyika n'ubu rikaba ritarasohoka, hakaba haheze igihe kirekire iryo tegeko ritarasohoka. Ibyo rero ntibiheza ngo byorohere nk'impunzi nshyashya, iba ije ngaha Nairobi kuko iryo tegeko rya kera nirikora bagacabashyiraho itegeko rihari no munsi kandi impunzi zisanzwe zitarizi kuko kare impunzi yari ifite uburenganzira impunzi ihungiye muri Kenya yari ifite uburenganzira bwo kuba mu gisagara cyangwa ikajya kuba mu nkambi none ubu unye muri iryo tegeko rishyashya ni ukuvuga ko impunzi yose ijya muri Kenya itegerezwa kujya mu nkambi kandi hari ku mpamvu zitandukanye hari igihe impunzi usanga idaba ishoboye kujya mu nkambi ku mbo z'umutekano ku mbo z'uburwayi cyangwa ku mbo yindi itandukanye rero iyo ikiri ingorane ikomeye kuko abo bantu babaye ngaha Nairobi ubu unye batagira igipapuro cya hasiteri kibarekurira kuba ngaha isomate icyangombwa impunzi itegerezwa gukoresha mu gihe ishoboye gufatwa cyangwa ishoboye kugwa mu ngorane namwaburya Nairobi hari ubwoba bwinshi cyane ku bintu bijyanye n'aya matora abimirije mu kwezi k'umunani itariki umunani
birumvikana cyane rwose birumvikana Jean Claude urakoze cyane Jean Claude kuko muri batatu ku murongo reka dufata akanya duhe umwanya abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bashaka kuba bazibaze n'ivyumviro turaza kugaruka ku bibazo mufise nk'impunzi muri iki gihe n'icizere mufise cyuko ibibazo muri imwe bishobora gukemurwa haba na HCR ishiramo muzamakungu rijejwe impunzi ku isi canke amareta y'ibihugu muri imwe reka tuje ku murongo twakire Igate mwiriwe neza. Alo Igate, ndakeka Igate atari ku murongo telefone kumbure irikira mugora gato ariko nkuko ndabivuze duhereye kuri wewe nyine Jean Claude mu majambo make cyane iki kibazo turumva ko nko mu mwaka uheze tuganira ku bibazo by'impunzi zari i Nairobi n'ahandi kakuma mu gihugu cya Kenya icyo kibazo c'impapuro cyari gihari yuko ayo ma interview yuko uwo mubonano yikugira ngo muronke impapuro zerekana yuko neza na neza muri impunzi mu gihugu zifata umwanya muremure ugasanga mugumye muri uko kutagira impapuro mu gihugu hari icizere none yuko hari kigiye guhinduka mu majambo yashikirijwe no munsi hari ico bashikirije kibaho icizere yuko bagiye gukemura ico kibazo
ego icizere cyo kirahari kuko icatumye binamara umwanya muremure n'iryo tegeko rishasha ritari bwace mu nama nshinga amateka ngo ibintu igemeze none ubu yoba yaragemeze igisata cyari kigejwe impunzi kitwa DRA ubu kikaba cyaciye gihindurwa izina muri iryo tegeko rishasha bacita RAS ubu rero RAS iriko irakora kuko bariko bafashe abantu bo mu bari bafise iyo randevu mu 2017 bose bariko barabashyira vuba cyane mu kwezi kuza kw'indwi yuko bashobora kujya gukora kubazwa kugira ngo bemererwe yuko ari impunzi icyo ni icyizere cya mbere dufise kandi n'iryo tegeko ryaraciye mu nama nshinga amateka iragemeza riracana mu nama nkenguzamateka no kwa perezida hirya yeje niho basohora mu kinyamakuru yuko iryo tegeko vuba rishobora gusohoka rishasha rigenga impunzi.
Urakoze cyane Jean Claude. Turaza kugaruka no kuri Antoine Misago Inyarugusu muri Tanzania nawe Marie Claire aho i Brazzaville ku cizere mufise cuko ibibazo muri iki gihe bishobora gukemuka cyane cyane kuri uyu munsi mpuzamakungu wahari impunzi aho muri komora shikiriza ivyo bibazo kubabayoboye mu makambi reka tubandanye ku murongo twakire abanyonyi biradijwe rya Amerika duhaka ryo Clement uratwumva?
Ndabumva cyane gose.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uduhamagaye uri he Clement?
Ndi mu ntara ya Gitega mu Burundi.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ego natatane nashaka mbanze shimire kuwo mutumire ndamuramukije nawe
ni batatu dufise wo muri Kenya muri Tanzania ni Brazzaville muri Congo.
Ego mu bisanzwe mbazimisi numva hirya no hino mu nkambi abahunzi batamerewe neza bidoga hirya no hino muri Congo. Narumvise abariko baragenda n'amaguru bagenda mu zindi nkambi bafasha mu bintu by'ibifungurwa, hari icyo baba bariko barategekanya kugira bafashe abo bandi bambe batamerewe neza nabo kugira babashe kubaho babaho neza. Amazi narumvise ni kibazo ntacu bafise, ariko cyari gikuru nuko batotera babandanya kure bugaruka hagufiya ino mu Burundi kugira babandanye babana n'abarundi. Umutekano mu Burundi urakwiye urahari nisawa twese turisanzuye nta na kimwe. Igikuru sinumva ko babandanya bagenda hakurya kure cyane rwose.
Clement, uvuze icyo kibazo wumvise cy'uko bava hamwe baja handi mu kurondera uburyo, wacumvise muri Congo canke hehe neza na neza?
Muri Congo.
Muri Congo Kinshasa canke Brazzaville?
Muri Congo Kinshasa.
Ntituri kumwe na bamwe mu mpunzi ziri muri Congo Kinshasa, ariko reka twumve niba Congo Brazzaville icyo kibazo gihari, ici impunzi zihunga ziva mu karere zija mu kandi kubera uburyo. Marie Claire, icyo kibazo uba waracumvise canke ico bagihari mu mpunzi ziri i Brazzaville?
Impunzi ziri Brazzaville zikimara gutuzwa mu 1972 zagiye zituzwa mu tundi turere tw'igihugu, ariko ubu ngubu aho zibi zifite liberte yo kujya mu zindi village, iyo zibonye ko aho ziri hari ibibazo by'imibereho. Ariko muri iki gihe oya, ntabyo nigeze numva.
Tukiri kuri wewe nyine, Marie Claire, icyo kibazo iyo ngingo yafashwe yerekeye ugutahukana impunzi z'abanyarwanda ngaho i Brazzaville, wavuze yuko abenshi batifuza guzotahuka kubera impamvu z'umutekano cyangwa impamvu z'uko ibibazo bahunze bikiriho mu gihugu cy'amavuko cyabo, mubona none ingaruka zizoba ari izihe ko igitigiri ari kinini cyane, ibihumbi cumi bashobora kutazoba bafise impapuro zibagenga zibaranga muri icyo gihugu, mubona ingaruka zizoba ari izihe?
Nyine nkuko impunzi ziri hano muri Congo zihangayitse, ni uko nyuma y'iyo tariki abatazaba bafite ibyangombwa byazabavira nk'ibibazo byo gufungwa, bakabafata nk'aho ari les clandestins, les immigrants clandestins, bagira ibyangombwa noneho bikazaviramo wenda kuzicyura ku ngufu kandi ari byo zirimo zidashaka. Ubwo tukaba turi no gusaba kino gihugu cyaducumbikiye ko cyareba ukuntu kimuna kino kibazo, impunzi zidashaka gutaha bakazazituza ariko batazisabye pasiporo y'u Rwanda, bakareba mu bindi bihugu byatuje impunzi zidafashe pasiporo nk'ibyangwa bazihaye na n'impunzi zano muri Congo akaba ibyo bazigenera.
Murakoze cyane Marie Claire. Reka tubandanye ku murongo twakira abandi. Bernard, turi kumwe? Allo Bernard? Bernard, uratwumva?
Yego ndabumva.
Amahoro neza Bernard, kibazo cyangwa icyumviro?
Nyine icyumviro cya kibazo nk'intera no kuvuga ikibazo cya rya kimwe gifu. Nagomba maze uti ni gute biyungunganya kugira ngo ubuzima bw'imibereho nkumbure bandanye bukomeza gusumba kubera ibyo usanga bigoye nk'abantu bari mu nkambi. Ego murakoze.
Murakoze. Mu ndabwiwe ko Antoine yavuye ku murongo, niwe nagira mbaze uko bakora kugira ngo biyungunganye nk'ibyo bibazo bafise byerekeye uburyo baba bakeneye kuja hanze y'inkambi. Ariko tugarutse kuri wowe Jean Claude, iki kibazo cyo kutagira impapuro kirahambaye cyane, wavuze yuko cyane cyane ko mudashobora no gukora, mubayeho mute muri iki gihe iyo utagira impapuro bagenzi bawe mubayeho umute kugira ngo muyungunganye mu buzima bwa misi yose?
Ego ukundene bigenda ahanye na Nairobi barakora kenshi, hari ubuzi budasaba badakunda gusaba yuko baba bafise ibyangombwa, ariko ubwo buzima bwosanga kenshi bakora ntibahembwe, usanga burimo ingorane nyinshi kandi ntishobora kujya kwitwara mu gihe udafite ikintu kikuranga. Ariko ubundi buryo nabwo dukoresha barakora, barabyandaza utuntu duto duto nyene, kugira ngo umuntu aronke icyo aheza arararira hari hari ne ubwo buti bara hariho buti bakora bw'izamu kama gama sosiyete mato mato ubwo buraheza bugafasha impunzi hano Nairobi abandi nabo bakadandaza utuntu duto 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 gutyo bagashobora kuronka ingene bashobora kubaho
none Claude
ariko
bandanya
ariko ariko ubuzima ntibworoshye na buke buke mu gihe kandi ushobora gusanga kenshi n'iyo ugiye gusaba ayo mashyirahamwe akorana na ASPR yuko yogira yogufasha ntibyoroha kugira ngo bashobore kugufasha kuko bakubwira ko impunzi iba Nairobi iba yishoboye yishoboreye kwibeshaho ngaho Nairobi ageza kikaca kidutangaza rero ne dutangazwa n'ukungene ayo mashyirahamwe ariho tugatangazwa n'icabereyeho icyo rero icyo ni kintu twabasaba bikunda mugashobora kutubariza nk'umuntu mugashobora kutubariza nka ASPR ya Kenya Nairobi cyangwa iyo kuko bakadufasha bakaduhisigura neza ayo mashyirahamwe icyo abereyeho ngaha mu gihe impunzi igiye ibitura bayibwira ngo impunzi y'i Nairobi ngo nuko ibishoboye kwibeshaho ngo udashoboye kwibeshaho ngo uce ugenda mu nkambi kandi ngaha hari abashobora kuba bari kesi ababa bari Nairobi baba bakinyira umutekano muke wabo ushobora kwaduka mu nkambi naho ngaha naho nyine ngaha Nairobi umutekano atari utifashe neza ku mbo z'igihugu twahunze kuko icyo gihugu gifite isukaruka k'umugambi uri ku butegetsi urwaruka rurangwa n'ibibi bitandukanye kandi rukaba rutagera umutwe no gushyika ngaha Nairobi guhiga abantu bahunze ndetse no ngaha Nairobi turahura n'urwo rwaruka rwambaye n'imipira y'umugambi uri ku butegetsi rero iyo sistemu umuntu wahunze kandi ukabona ariko aragukurikira niyo wabwiye ntiweza ngo ube ugire umutekano mwiza na mwabuze twumva hariho amakambi usanga baguma baha uburozi mu byo kurya abantu cyane cyane impunzi ziri mu makambi
Jean Claude icyo kibazo uvuze cerekeye ubwo rwaruka ngo bari mu mugambwe uri ku butegetsi ngo bari kurarondera abo rugirira nabi ngaho muri ico gihugu harabo wiboneye uwo ba warashikirije ico kibazo kubajejwe umutekano
narigeze kuvuga mu mwaka uheze mu mwaka uheze mu kwezi kw'12 2015 nayo natanze karorero k'umuntu yagandaguwe n'uko rwaruka nyene hanyuma turagenda turashikiriza ibirego turashikiriza nabo bari kumwe kumugoroba umuntu yamutoye akamujyana kwa muganga kuko ntiyari bwacikane ama avu uwo muntu kubera nawe yararushe yari yariye mu masengesho aca aramufata kwa muganga bari kubaramuvura ameze neza banyuranwa n'umwe muri bamwe bari kumwe bari bagobere bagorobanije n'uwo bari bakubise ari ntere banyuranwa nawe asigiye kuraba uwo muntu uwo mugwayi kumbe wa muntu yapfuye gukura ikirenge haheze umwanya zayumva ngo uwo muntu arapfuye kandi uwo muntu yagiye muri kumusanga ngaho kwa muganga yari muri abo nyene bari bamanye n'uwo yakubitswe akaba yari mu batwizwe
Ego Jean Claude ibyo ego birumvikana ko hashobora ko habaye ibintu nk'ivyo ariko ko tutabifitiye ubuhamya cyangwa ko atariho wari uri nitwo biteba ko cyane ariko reka tugarure Antoine ku murongo nawe nyene yatubwire ingene abantu bariko bari yungunganya muri iki gihe muri ivyo bibazo by'imibereho yabo babayemo inyarugusu Antoine bigenda gute none abantu nkuko bavuze ikibazo cy'uko bakenera gusohoka hanze y'ikambi kugira ngo babonke ibintu bakeneye mu buzima bwa misi yose kugira ngo bafungure iyo bishitse aba bantu bagatoroka bakaja hanze y'ikambi bigenda gute biraba kenshi
ni kuvuga twebwe abantu badukikije n'abanyagihugu cyita abaha ni kuvuga iyo toroka kaja inyuma y'ikambi kabisa ugiye inyuma y'ikambi usanga y'irima myiza cyane kandi iyo mirima n'iy'impunzi cyane cyane z'abarundi n'abakongomani kuko bagumye mu ikambi ntiboshobora kubahari bajya ubugari bw'ibigori n'ubwo bushaza nk'ubushaza bwombo bukarangishe kuko baduha amavuta y'amakoto ni kuvuga ukarangishije amavuta y'amakoto ubushaza ukaburya ku bugari ibintu bigoye cyane kandi tugomba bashyizemo rero baradima y'ikambi abafite n'imirima bakayirima abadafite abajya kuyongera y'amafaranga naho bakarimira abaha bakabahemba ku munsi bagashobora kuronka ikintu kibafasha aho rero ni mu gihe bataba bafashwe iyo ufashwe naho baca bakujyana ubwo nyine utarariye mu ibohero y'igasuru
igasuru noneho bari nka bangahe baheruka gufatwa abarundi bavuye mu ikambi
Yuhuza ya barundi bakunda kwa mabagi baswa ujasuru ni wengi chane. Mugao gusa haheze, haraheze huu hiti mbeku kwezi. Bafashe bamwe bagiye gusenya. Kuko hariho n'ibindi bigeze kubaho bavuga yuko hari abantu baba bicaye inyuma y'ikambi ariko twebwe tugerageje kuraba mu ikambi twasanze ata benshi bashoboye gupfa ariko abapfuye bo barapfuye ndasubiraga yuko buba ari izindi z'abarundi ariko nubwo bashobora bavuga cyane yuko ari abarundi mugandi tuzi inkomoko yabo y'abo bantu bapfuye inyuma y'ikambi
Antoine ku kibazo cy'imibereho inyarugusu muri Tanzania haravugwa ibitigiri byinshi by'abarundi babandanya kuza muri iyo nkambi bamwe bakavuga yuko bahunga umutekano abandi bakavuga yuko bahunga ubukene canke imibereho mibi mu gihugu cabo ubu byifashe gute nuno munsi harabo babaje bo bari nkabangahe baza ku munsi
kuvuga ngahe Tanzania hari kandi zikati z'abarundi hariho n'inyarugusu akabaho n'indika n'imitenderi kuvuga ikambi zibiri iy'inyarugusu n'imitenderi zigishakira impunzi ubu babakirira ahantu bita Induta ariko ngerageje kujyaga n'abari Induta baravuga yuko ku munsi arashobora gushyika abarenga ijana
murabijana baza turumva amakuru amwamwe akenshi bavuga yuko baba bahunze ubukene imibereho mibi ariko ko baba batahunze nk'umutekano ariko kubera imibereho mibi uko kuba bafise ubukene bwinshi cyane bahunga bakavuga yuko bahunze umutekano kandi bawufise ivyo muravyumva bigenda gute
yego ivyo tukunda kuvyumva cyane cyane ku bitangaza makuru n'inyamakuru by'u Burundi ibyo bikunda kuvuga ibyo ngiri kuko amaradiyo y'u Burundi turayumvira cyane ni kuvuga ibyo abantu abarundi usanze tuzi ingorane ziri mu gihugu kandi ni ukubwiza ukuri yuko mu gihugu cy'u Burundi nta ntambara iboneka iriho ariko hari icyo novuga ko ari agatoteje ni kuvuga abo bose baza benshi nababa babonye ko batotejwe kandi kukaba nk'ako n'inzara iriyo mu gihugu ko tubyumva kandi iyo nzara nayo nyine iva ku bintu byinshi iva ku kuntu atamusimambo ni kuvuga abantu batamuma hamwe kuko iyo turiko turayaga n'abantu bari mu gihugu baratubwira yuko uwo ari we wese ahahagaze aguma afise ubwoba na cyane cyane barafise ubwoba cyane y'amatora yo mu 2020 bavuga yuko ishobora kutazagenda neza ari nacyo gituma abantu benshi bahunze iyo turiko turayaga batubwira yuko bariko bahunga cyane ibivugwa yuko mu 2020 hashobora kurushiriza ubugizi bwa nabi kurusha ubuyo
none abantu baca batangura guhunga imyaka itatu imbere y'ayo matora wumva byumvikana
ni ukuvuga mu Burundi hariho umugire kandi abivuge hariho umugi kita nubwo jewe maze imyaka ibiri narabwiye yo ariko nabwiye yo bihari ni kuvuga hariho umugore waba w'urwaruka bw'umugambi uri ku butegetsi ubwo rwaruka rero rurakora ibintu bituma umuntu nubwo woba wari ufise agatima ko kuguma mu gihugu uca uvayo utararize.
Urakoze cyane Antoine. Reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwe rya Amerika. Twakire Josue. Josue uratwumva?
Ndabumva.
Duzijwe tukumve neza ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndabumva.
Yego.
Yefrema kwitwe bibazo yembo nari uruhagara mu bene gihugu beshi kuko nka beshi barafite ubwoba bwayo matara yo mu 2020 ahubwo nagira nk'abakejwe ibintu by'intwaro ko bokwicara hamwe bakayaga bakatorera inyishu ikibazo cy'amatora y'ima 2020 kuko abene gihugu benshi imitima iri hamwe rero icyo nasaba abakejwe inzego zo muri leta ko icyo kibazo bagikemura impunzi zikareka kuba nyinshi zigatahuka mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze.
Murakoze cyane Josue. Murakoze cyane. Tugaruke ku murongo tuganire n'abatumire bacu Marie Claire i Brazzaville akaba ari n'umunyarwandakazi muri cyo gihugu. Marie Claire, none muri iki gihe ubuzima bw'abanyarwanda bari i Brazzaville n'ahandi mu turere turi hafi yaho, ubuzima bwanyu bwifashe gute? Hoho murashobora gukora mukiyungunganya ubuzima bwa mwisi yose bugenda bute?
Abaturage bari mu Rwanda bari muri Brazzaville mu mujyi n'abari mu bindi bice by'igihugu bafite uko bibeshaho. Hari abahinga, hari abashobora gucuruza uduconsho n'utundi ducuruzwa bakibeshaho, ariko abatwaraga nk'amamodoka nk'amataxi hashize umwaka cyangwa imyaka nk'ingahe barababujije barabihariye abanyagihugu ugabanga bakaba yashatse ibindi bakora. Ariko muri rusange utuzi duto yako kwibeshaho baradukora.
Nk'uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi kuri mwebwe, usigura iki? Hari icyo ubafasha muri iki gihe? Iyo mufise nk'ibi bibazo muragira icyizere yuko hari kizohinduka kuri icyo kibazo gihambaye cerekeye impapuro muri icyo gihugu? Uyu munsi usigura iki kuri mwebwe?
No musi w'isi yose wo kwizihiza impunzi, ariko hano buri nta kintu cyatakusije cyakuze cyangwa cyavuze kuri twebwe. Makuru njyewe nzi ngo nyine iyo nafite abakeneye nyine nababwiye tugitangira ko gifite impungenge yuko nyuma y'uyu mwaka nyine nta cyangwa kigaragara ziba zifite by'impunzi, akaba ari uko nyine abatazabona iriya exemption gukomeza kuba impunzi n'abatazashaka gutaha ku bushake. ACR ishinzwe impunzi yazafashe impunzi nyine kuzivuganira kuri buri butegetsi bw'iki gihugu ko zatuza impunzi z'abanyarwanda zimaze imyaka 20 muri iki gihugu batazishinze pasiporo y'u Rwanda kubera gufata pasiporo ku muntu z'abanyarwanda n'ubundi nko kuzicyura ku ngufu.
Urakoze cyane Marie-Claire.
W'impunzi nk'uko buri mwaka ujya ugaruka nta kintu cya pasiporo twavuga ko cyabaye ku muntu z'abanyarwanda.
Urakoze cyane. Reka twakire na Emmanuel. Kibazo cyangwa icyumviro Emmanuel?
Bo njyewe icyo mvuga. Halo,
uyi turakumva.
Ni ukuvuga ngo impunzi aho iri ifite amategeko mpuzamahanga ayirengera, ariko ndibaza yuko nta n'uwishimiye kwitwa yuko yakomeza kwitwa impunzi. Doke impunzi kugira ngo ihunge hari ibibazo biba biri mu gihugu. Muri mwaka karere turimo impunzi nyinshi ku bibazo biriho ubu ni n'Abarundi. Ndi icyo mvuga nigeze no kubyandika kare mvuga ngo leta y'u Burundi ndetse kimwe na East Africa twagakwiye gushaka uburyo twicara hamwe kugira ngo amahoro ikibazo kiri mu Burundi gikemuke bari abantu bataye mu by'ukuri hari kugaragara inzara hari kugaragara ibintu byinshi by'ibibazo ndetse n'ibihe bitameze neza n'iki gihe kandi bikaza byose hiyongeramo n'icyo kibazo cy'impunzi muri Afurika icyo mbona rero njyewe mbona nk'abantu b'abayobozi tutitaye ku miryango mpuzamahanga turebe East Africa yacu turebe Afurika yacu abo bayobozi bamanuke begerane n'abarundi turebe icyakorwa
hari ico woba ufise ushikiriza ku wavuze impunzi z'u Burundi yari nyinshi mu karere ku kibazo cha Marie Claire bafise Brazzaville hoho ku kibazo c'impunzi z'abanyarwanda bari muri ico gihugu coco hari ico ufise uyivuga ko
tubiramo nabo numvise
waravuze yuko ahanini nkuko bizwi ahanini impunzi nyinshi ziri mu karere k'ibiyaga binini ni z'abarundi kandi yuko bakwiye gutorera ibibazo biri mu gihugu kugira ngo impunzi ntizibandanye ziyongera turi kumwe ku murongo n'umufasoni w'umunyarwandakazi nabo nyene bamaze igihe kitari gito hanze y'igihugu n'abanyarwanda bari Brazzaville bafise n'ikibazo c'impapuro aho bari bobo ubahanura iki nk'abanyarwanda nk'impunzi ze muri ico gihugu bobo ubahanura iki
murakoze cyane icyo mvuga ku izo mpunzi z'abanyarwanda nuko kuri ubu ngubu u Rwanda ahantu ubushake kandi ndibaza yuko aho tugeze ubu nuva mu gihugu kimwe aza mu Rwanda isura ya mbere n'iy'ubu ngubu ni ibintu bitandukanye icyo mvuga rero ni uko bataha ikwiye gukomeza kwitwa impunzi iyo sitati y'ubuhunzi nkumva yavaho bakaza tukubaka igihugu
urakoze cyane rwose Emmanuela tuko turaja ku musozo w'ikino kiganiro aho twibutse umunsi wahariwe impunzi ku isi tukaba turi ko turaganira na Antoine Misago inyarugusu muri Tanzania Marie Claire Nyiramahoro ari Brazzaville muri Congo na Jean-Claude Nkunzimana ari muri Kenya reka twakire umwe muri mwebwe amasegonda make cyane akajambo kanyuma dusozera kino kiganiro duhere kuri mwebwe Marie Claire
ndabashimiye cyane kwa mwadiye muri kino kiganiro iki nasize nko umuntu ngo tuzatanye gutaha n'ubushake nk'uko abivuze abaretse gutaha nuko bafite impungenge y'ubuzima bwabo n'ibyo bahunze bitari byarangira kandi abantu bose bazi nkaba ntashaka kubisubiramo ubungubu ariko nyine nkaba nifuza umunsi mukuru w'impunzi ku mpunzi zose zirimo kutwumva ubungubu n'iziri ku isi yose ngo nkaba nyine nk'uko natangiye mbivuga nsabira impunzi zose ziri muri Congo Brazzaville zishaka gutaha kuko kino gihugu kidupfundikiye
urakoze cyane Marie Claire Nyiramahoro ngaho Brazzaville Antoine Misago muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu akajambo kanyuma amasegonda make
igisabo binasaba yuko abanyepolitike b'abarundi nuko injyane z'iri Burundi zimwe n'abanyepolitike kandi impunzi zigahungira mu makamba atandukanye ikintu nasaba ni uko impunzi zogira abaserukira muri ibyo biganiro na cyane cyane z'impunzi ziri ngaha muri Tanzania ni Arusha ni hafi nibaza nubwo ngo zitumira gusa ntibavugiye n'isipolitike bo kwiyungunganya bakaronka umuntu aserukira kuko twebwe natwe turafise ibyiyumviro twoshikiriza abanyepolitike bigatuma habaho icyo twita gestion positive de conflit muri nouvelle ideologie
Murakoze cyane. Reka duha kanya masegonda make cyane Jean-Claude nawe akajambo kanyuma.
Ego murakoze akajambo kanyuma nashikiriza. Nuko jewe atacyo nasaba ikubijanye n'ibiganiro kuko ibiganiro mu karere byarananiwe. Nuko icyo nasaba nuko ibiganiro byava mu karere kuko uradze nk'umukuru nk'ubuserukira nk'umuhuza ntushobora kuguhuza abantu kuko icyateye ingorane abarundi nuko umukuru w'igihugu cyacu yasenyanze amategeko y'igihugu agahonyanga n'amasezerano ye.
Urakoze cyane rwose, muradutunga kanya katubanye gake Jean-Claude. Ndashimiye mwese mwitavye kino kiganiro n'abaterereye, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mubandanye umwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.